Radyo İzgili Amerika. Mukomeje kumva Radyo İzgili Amerika yivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Hano muri studio ya 5 muri kumwe nange Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije kandi bahaye kaze mwese kuri radio yanyu Radyo İzgili Amerika mwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu ikigari mu Rwanda. Mu Burundi ho mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2.
Umurwise ni dash uri yamirije ibindi bintu byose bihungabanya gatya kasi na muntu twabonye aho kuva mu ntango z'umwaka dufise igitigiri cy'abantu baba bagira na 30 bishwe abandi baranyuruzwa hatibagiwe abahohotewe buzima.
Ubu ni bwana Jean Baptiste baribonekeza uwo mukuru w'umurwi ujejwe hagateka kazi na muntu no kurekuriranira CNDH mu Burundi. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo ibiganiro by'amahoro bihuza Abarundi turazibagezaho mu kanya. Turabararitse kuri radio yanyu. Radio Ijwi ry'Amerika na makuru ibiganiro byerekeye u Burundi. Ibiganiro by'amahoro bihuza Abarundi byaratangiye ejo kwa gatandatu mu mujyi wa Arusha mu gihugu cya Tanzania, biyobowe n'umuhuza Benjamin Mkapa wahoze ari perezida wa Tanzania. Kuri iyi nkuru Ijwi ry'Amerika uyu munsi nabwo ryiyambaje umunyamakuru wa Radio Bonesha FM i Bujumbura Pierre Claver niyo nkuru wabikurikiranye. Yavuganye na mugenzi wacu mukanya Edi Rwema uko ibintu byari byifashe ku munsi w'ibyo biganiro umunsi wa kabiri.
Kuri uno munsi ugira kabiri w'ibiganiro biriko bira hano Arusha, umuhuza Matata y'Abarundi uriya Benjamin Mkapa yabandanije ibyo kwakira imigwi itandukanye ariko umwe umwe ukwawo. Uno munsi rero akaba yakiriye abaserukira imigambwe yagiye mu matora mu Burundi, hanyuma yakira abaserukira imigambwe itagiye mu matora. Yanabonanye kandi n'abaserukira umugwi utegura ibiganiro mu gihugu oro dialogue nationale mu gihugu, bikaba bitekanije ko azobonana rero n'abaserukira bitandukanye y'ubudandaji ya societe civile y'ugwaruka hamwe n'abakenyezi.
Pierre Claver niyo nkuru, nubwo amakuru avugwa cyane muri aka kanya ariko ibiganiro byongeye gutangizwa bihuza Abarundi, ariko inkuru ikomeje kuvugwaho cyane nuko abari mu runani sinaredi batatumiwe benshi bakasanga ibyo bishobora kuba imbogamizi kuri ibyo biganiro. Aho ngaho Arusha umwuka umeze ute, abantu bakiriye gute kuba sinaredi tari muri ibyo biganiro?
Umwuka uko meze bazakiriye ugutandukanye nk'uruhande rwa leta cyo kimwe n'imigambwe yagiye mu matora. Abana bamaze kubonana n'umuhuza w'Abarundi bavuga yuko ngo abo batavuga rumwe na leta abarutse mu nae ngo batakaje akaryo ko gushyikiriza ibyiyumviro byabo. Ibyo mbere byanagaragaye no mu byo babwiye umuhuza, aho nka Jean Dotier Mutabazi twavuganye ku ruhande rw'abagiye mu matora mu Burundi atarune n'ikopa, yatumenyesheje yuko bobo ngo icyo babiye umuhuza ari uko ibyo gusubiramo amatora bitakirimo by'amatora manda cyangwa ibindi bintu byamaze kurangira, ahubwo bamubwiye ko botegura amatora y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri amyaka itanu iri imbere. Akaba yavuze yuko abo bahunze bari muri Senaredi botahukanye abona ngo bakaza kubandaniriza ibiganiro i Bujumbura mu Burundi. Ariko rero abatagiye mu matora nabo uko babibona, cyane cyane nk'abo muri Tegezwa Mibanga, abo mugambwe na ishami rya Karoli Mbitize, bobo bavuga yuko amatora ngo abwirizwa gusubizwamo byanga byakunda, hanyuma mbere ngo hakaba nahita afata kibanza kugira ngo amatora ategurwe neza. Ubu tuvugana abo iruhande yanjye Sasana Sibomana bavuye kubonana n'umuhuza bagiye kubisubira yuko ari byo bashikije umuhuza. Urumva uruhande rumwe rwa leta n'imiryango yagiye mu matora bavuga yuko kubona Senarede itaje muri bino biganiro abasa n'uko batakaje umwanya aho bari gusubiza ibyiyumviro. Ariko ku rundi ruhande rw'abatavuga rumwe na leta batagiye mu matora bavuga yuko kubona Senarede itaje ari ikintu kidasanzwe gisigura yuko mu bijyanye ataba biriko biraza kandi ataba biriko birashika.
Pierre Claver niyo nkuru, umunyamakuru wa Radio Bonesha FM, turagushimiye cyane kuri kano kanya.
Murakoze namwe.
Urakoze nawe Edi Rwema. Kuva mu kwezi kwa mbere uyu mwaka umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazira muntu mu Burundi CNDH wemeza ko abantu bagera ku 130 hari bamaze kwicwa. Uwo mugwi wamagana ubwo bwicanyi kandi ugahamagarira abafite uruhare mu bibazo by'Uburundi gushyira imbere inyungu za bose mu biganiro bibera Arusha. Ni inkuru mugezweho na mugenzi wacu Eloge Wirikaneza.
Mu itangazo wasohoye kuri uyu wa gatanu ku muhingamo mu gubigenga bw'igihugu byari wagateka kazi na muntu CNDH usaba abazoja mu biganiro gushira imbere uguheberanira umwumvikano n'inyungu z'abanyagihugu. Umukuru wa mugwi avuga ko yibabaje kubona muri iki gihe hakiri imigwi y'abagizi ba nabi yica abantu mu ntara za Bururi, Rumonge na Bujumbura. Jean Baptiste baribonekeza hari n'ibindi bimubabaza harimo abafatirwa ubusa.
Umurwi CNDH uriyamirije ibindi bintu byose bihungabanya gato yakazi na muntu twabonye aho kuva mu ntango z'umwaka dufise igitigiri cy'abantu baba bagira na 30 bishwe abandi baranyuruzwa hatibagiwe abahohotewe buzima n'abafunzwe tisunze amategeko. Urababazwa n'abantu bafatwa n'inzego z'umutekano kubera umwikeko w'uko bashobora kuba bari kumwe canke bakorana n'imirwi yitwaje ibirwanisho canke iyindi mirwi ikoresha igikenye mu ntumbero za politiki. Ugufata abantu bifatiye gusa ngo naba manifesta bagiye mu myerekano bitegerezwa guhagarara kiretse mu gihe abajeje umutekano canke utungane bafise ivyagirije bikwiye cyerekana neza ko uyo muntu afashwe afise icyaha yagirizwa gisanzwe gitegekanijwe kandi kigahanwa n'igitabo mpanavyaha canke andi mategeko y'igihugu.
Umugwi CNDH usaba ubutungane n'inzego z'umutekano gukora ibishoboka byose kugira ngo abantu bafunzwe bemererwe kubonana n'ababifuza bose. Uwo mugwi urafise ibyo usaba Leta y'u Burundi gukora.
Gufata ingingo zose zibereye hisunzwe ibwirizwa shingiro n'andi mategeko y'u Burundi kugira umutekano wa bose wubahirizwe kandi imirwi itwaje ibirwanisho ituzwe. Gufata ingingo zose zibereye kubijanye no kwitaho abanyagihugu na cane cane urwaruka abahoze ku rugamba abakukurutse n'indi mirwi y'abafise intege nke kugira ibarinde ubunebwe ishavu ubukene ukwihebura hamwe no gukoreshwa mu bikorwa bibi. Gukora ibishoboka byose kugira ibikorwa by'amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki byahagaritswe bisubire gutangurwa. Leta kandi itegerezwa kunyarutsa ibikenewe byose kugira amaradiyo y'abigenga yasambuwe asubire gukora ukuri kwamye no gufata ingingo zibereye zo kurwanya ingaruka mbi z'ibihuha n'amakuru y'ikinyoma mu banyagihugu.
Si leta yonyene uwo mugwi ufise ivyo uyisaba n'abanyepolitike muri rusange ntubibagira.
Bukwirinda gukoresha imvugo impigi ubugizi bwa nabi canke amacakubiri afatiye ku moko akarere canke imigambwe. Gusubira mu nzira y'ibiganiro vyobandanya kandi bikamaho bagashyira imbere imyitwarariko y'abarundi bose atamurwi usigaye inyuma. Kuja mu biganiro n'umutima mwiza wo kwizerana kumvikana no guheberanira guheba kandi imikino ya politike yo kwikwegera ko byose no kudaha agaciro imyitwarariko y'abandi.
Somugwe igihugu wigenga ujerwa gatya kazi na muntu gusa warambiwe n'ingorane ziri mu gihugu nishira hamwe parseme rihamagarira abarundi guhindura ingendo niko kuko. Faustin Dikumana arirongoye avuga ko mu byoganirwa byose ibiganiro bitegerezwa gufata igihe gito gishoboka anafise ibintu bitanu yibaza ko bitegerezwa gushimangirwa ko
ubwikanyi buhagarare amaraso ari guseseka nta murunda kwikubananya apfa azira izinkoni za politiki izisizirizo twa abarundi bananya bapfa kandi hakabaho kugwanya kudahana ivyo byarimo bikorwa umengo ababikoraga umengo tacu rinona. Icakabiri nuko abari yo basubira kwiyemeza mbere y'abarundi n'amakungu kw'amasezerano y'Arusha ari wo mushinge uburundi ufatira ko mu kugira amahoro mbere bagacarundira ingene bagira bimwe bitamekanizme yuma baraba ingene aja mu ngiro n'ingene yokingirwa. Ubwa gatatu ingene demokrasi irakwisasura muri iki gihugu. Demokrasi yabonye ko inzego atazaza aravuga ati amahera ntiyinjira umenye ubishaka gukumirwa zya maradio bigatora inyishu vya societe civile imigambi yidoga ngira cikaguritse. Icakane duhagara ko nyivyintwaro ibereye ingene ubutunzi bw'igihugu bucungirwa ukunyuza amatungo y'igihugu n'ubundi muzigo abanyepolitike baremere guteza abarundi icya gatandu hagaze ko ni vyerekeye ibiterambere igihugu cy'u Burundi kubona cyama muri ubukene turasabye ko bari hari abobereka ari igihugu cy'u Burundi kigeze none abanye politike kuma ari kuzeze tagusa ari kugira gute ugwaruka gwinjira mu bukene n'indi bujwe no munsi nibishoboka
Ibiganiro bihuza abarundi hanze y'igihugu bihamagawe ku nshuro ya gatatu mu ntango z'uko kwezi vya bitekanijwe kubera yarusha ariko birasiba inyuma yaho bibereye rimwe risa mu Buganda mu kwezi kwa 12 umwaka uheze ibiganiro bifite intego yo guheza indyane zadutse mu Burundi mu kwa kane umwaka wa 2015 inyuma yaho president Nkurunziza yamamarije kiringo cha gatatu akagitsinda batavuga rumwe n'ubutegetsi bisokoye mu matora izo ndyane zatumye abantu barenga 270,000 bahunga igihugu n'abarenga 470,000 baricwa nkuko biri mu vyegeranyo vya ONU Eloge Burikaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Urakoze Eloge Burikaneza kuri inkuru inkiko zo mu makomine yo mu majyaruguru y'igihugu cy'u Burundi zifite ikibazo cy'abakozi umunyamakuru wacu uri mu Kirundo Jean Bosco ndarurinze atubwire uko icyo kibazo kifasha
Ubuke bw'abakozi mu masentare y'intango ari mu makomine y'intara z'uburaruko ni ikibazo cy'inkora mutima nico benshi mu barongoye amasentare y'intango bashikirije umushikiranganji w'ubutungane Aime Laurentine Kanyana Munama yabahuje mu ntara ya Kirundo kuri uwa gatanu.
Ndongo ese nari ntango yatangara turabacamanza batatu gusa muri abo umudama arimo ari bungenze kandi namerewe neza cyane ntibimukundira ko ashobora gukora neza. Uretse ko mu minsi itatu havaje muri congé prénatal. Uvuga ko tumaze iminsi tudasasa. Hama muri greffe naho dufise abagreffier batatu.
Sentare y'intango ya Busoni ibibazo dufise nkuko twari tumaze iminsi tubishikiza mu raporo. Nuko atamufranto numwe dufise aci umwaka bose barahunze hamwe n'umwanditsi w'imanzu umwe nawe nyene yaragiye
senare intango ya gasuka kibazo dufise ni cyaba camanza turi batatu kandi no kwezi kwa kane kwaheze tudakora kubera ico kibazo hariho umudamu yari yavyaye yari bwagaruke kwasi
ikibazo c'ubukene bw'imashini zandika naco nyene si yororo aho ziri naho kubazikoresha ni kindi kibazo
ntango nifise cyane usibye imashini ko bakoze barakwiye ni ibibazo bibiri gusifise imashini twaze bisafise imashini dukoresha ariko nabi bya president batubira duganda essence arafasha antirira mu ruhororo ubu turako tukoresha iyo imwe gusa nayo nyine nabonye ngo barayikeneye
dufise abagreffier batatu ariko dafise umugreffier jewe nibaza ko atarakwiye gukora muri greff ku imyaka irenga 10 y'akazi afise ntazi kwandikisha imashini kuva aho bamumpereye naragerageje nabwira nti igi imashini yaranse
umuyobozi ajejwe ivyo gutunganya akazi mu bushikiranganje bw'ubutungane avuga ko atagikozwe hari amasentare ashobora kugara kubera ikibazo cy'abakozi
utafite amasentare y'ubujumbura abantu badafite aho bicara bica barabana mu kanyosha kagaho bicara mu ngagara ntibagaho bicara ni ukuvuga yuko dufite amasentare y'ubugari kubera atagira abakozi n'amasentare afite abakozi batagira aho bicara icyo kibazo rero nk'icyo ni kibazo nibaza yuko hazogera igihe mu kugara amaso hanyuma ikigongo kigira hanyuma abakozi turabafise mais c'est mal réparti
Aime Laurentine Kanyana avuga ko ari ngombwa kugabanganya abakozi basanzwe bahari amasentare ico yise redeploiement mu rurimi rw'igifaransa kuko abakozi ubushikiranganji arongoye bufise bakwiye
iyo umuntu agiye gusaba akazi agenda avuga ati jewe naho nokaronka mu kuzimu nokasanga mugabo bukeye kabiri yamara gushika mu kazi agaca avuga ati jewe nibikunda ndabikunda umuntu uri aha hantu murabona ndagwaye murabona umujyango murabona ivyanda gutakiye nico nabonye rero cyatumye hari ndiya haba mu bet repartition ya kazi jewe principe nari nafashe kandi nuko ata muntu mushasha yinjira mu kazi ashobora kuja kongereza hasanzwe hari benshi malheureusement uno mwaka ntaho kritima izoba uburyo ntawo hari kandi yari nakenewe kuko abakozi basanzwe bariho code programme itegerezwa kuba cococo muyo murakimenya izoba
uko kugabanganya abakozi amasentare kumaze kuba umushikiranganji w'ubutungane agabisha abarongo ya amasentare bazogurisha umwanya w'akazi ku bakozi batazotonda iyo barungitswe
ikibabaje rero muri ko muravuza amarurungo mukeneye abakozi mwese muzobaronka bo nyine bace banka gukora akaguma bigendera batonda rimwe mu ndwi bace bafata wa mushahara bagaburemo kabiri igice kimwe bakibaha ikindi naco bagitware kuko ntacyo bazabagikoreye muce mwemera gucyo nyene umuntu aca mari imyaka ari imyaka akazi katigera kavansa urumva cette fois ni muzosura kukivuga mu nama kuko muzoba mwose mfite mwari mukeneye se turavugana kuri rero byumvikana ko rero rode pruwa mitoba ariko responsabilite ni mwebwe nuko abo bantu bazona bakwegera ugasanga bapfuye mu kazi naho murakavuye
umupfasoni kanyana aranagabisha abacamanza bacayizangondagonde mu matati y'amatongo ariko aratuma uno munsi umutekano uhungabana mu mitumba amenyesha ko amasentare y'intango yegerejwe abanyagihugu mu makomine kugira abatunganyirize batavunitse aho kubajyanisha umushikiranganje w'ubutungane aremerera amasentare ko ibikoresho bizokwama biboneka ariko asaba abarongoye amasentare kubibungabunga ubutazobishobora nawe akazosezererwa muri ayo mabanga mu Kirundo Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.
Jean Bosco urakoze kuri iyi nkuru ni radio ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda ubu noneho ni ikiganiro ntorerekazoza
bakunze ibiganiro vya studio ijambo Jerome Nyonzima ndasubiye kuba ikaze muri cha kiganiro mikundira arico Ntorere Kazoza mu kigo cha politike giheruka twari twabakiriye ku mayange ivyerekeye ubuzima bw'abanyamusaga imwe mu makomine yandwe imyiyerekano mu bihe biheze inyuma yaho tuvugishije abanyagihugu kuvyerekeye ubuzima babayeho muri kino gihe nicokorwa kubgabo twabemereye ko muri kino kiganiro tugiye guhijambo abajeje intwaro n'abajejwe umutekano eka mbere n'abamwe mu babikurikiranira hafi kugira ngo bagaruke kwidonido kubijanye n'ubuzima bw'abanyamusaga bakagaruka no ku muti wotogwa n'ubunyene nongereme ijambo kisi munezero aganire nabo batumire
Kiganiro Ntorere Kazoza uyu munsi nkuko mwavyumviye tukaba turiko turaraba uko ubuzima bwifashe muri zone ya Musaga n'icyo bamwe nabandi bariko baraterera kugira ngo amahoro n'umutekano bigaruke muri iyo zone uyu munsi umutekano utifashe neza ku ruhande rw'igipolisi cy'u Burundi ngo si ngombwa ko igihe cyose hari uwiketswe ko yoba ari inkozi y'ikibi abapolisi bitwaze bajeje intwaro Pierre Nkurikiye avugira ugo rwego amenyesha yuko ataragera yuko igitigiri cy'abapolisi uyu munsi aboneka ari benshi kigabanuka
ibikorwa by'abapolisi cyangwa abandi bakorana n'abasirikare bajije umutekano abapolisi baba benshi ahantu bivanye no kongene ahantu abahameze kandi uno munsi mu gitondo urashobora gusanga ari benshi kuri iri barabara sasi tukasanga atanu umwe hari cyangwa ugasanga abungururije kurindi ugereranje ni nukungene hari hameze imbere yuko by'imigumuko bibaho nivyo koko uno munsi rero abapolisi benshi ugereranje na kiriya gihe akazi kabo rero nako gucungera umutekano w'abanyagihugu n'ivyabo baba ngaho hano
nyamusaga bavuga yuko bashima cyane igikorwa c'abapolisi na cyane cyane abapolisi bamana poste kumusaga ariko ati iyo haje abandi bapolisi bavuye handi baje kuhakorera ni usanga umutekano kungabana tukovuga ko hari abapolisi beze n'abapolisi babi bigenda gute
ya ivyo yo nkumbure ni mvugo yabo bivanye nuko ushaka gusanga abo bakorera kuri commune bamyeho usanga bafishe ukuntu bashobora kuba baramenyeranye n'abanyagihugu bakavuga rero bakamera nk'abe biyumvamo kurusha abandi ariko umupolisi wo mu Burundi no munsi numwe bose bafise ibajejwe ikikorwa kimwe ico kimwe twakwita mission imwe niyo gucungera abanyagihugu n'ivyabo
none mwibaza ko ari hinyifato kumburingira ngo bubashasha bokora kugira ngo bumve yuko bakiriwe nk'abo bamana n'abapolisi abana abanyagihugu
abapolisi bose bakora cyo kimwe burya ibyo ni byo n'ibyo nakantu ko kugomba gucanisha muvuga kuti bajya ni beza cyangwa ni bari yasibeza
bega nyine abajejwe umutekano n'abajeje intwari muheze mugakorana gute muri ico kibazo cy'umutekano muri zone ya Musaga
abanyagihugu muri rusangi bahura n'abapolisi muri bimwe twita ama imigwi ihurikiyemo y'umutekano ihurikiyemo bose bimwe bita comité mixte de sécurité iyo rero washaka ku rwego rwa zone cyangwa rwa commune uburongowe n'ubujejwe intwaro hanyuma utwara igipolisi cyaho hantu agaheza akaba icege agacaje harajamwe rero n'abandi baserukira imigwi itandukanye y'abanyagihugu bakoba babaringaho hantu niko rero bimeze muri rusangi mu Burundi bwose
birashika yuko igipolisi kivuga ati tugiye guhagarika abantu bakekwa yuko ari inkunzi zibibi abo bandi bagize uyu mugwi urihurikemwe bose bijejwe ikibazo cy'umutekano batabizi
ibikorwa byo gucungera umutekano no vuga ko bifise ingero zibiri hariho ibikorwa byo gukinga haba hakaba nibikorwa byo gufata canke byo kubuza icyaha kiba kiriko kirakogwa ivyo byose birafise ababikora nubwo twavuze kwa police bafise aho bahurira n'abanyagihugu canke n'abandi bajeje intwaro muri iyo migwi no kuvuga yuko ibikorwa byo gucungera umutekano bikogwa nabo bantu byose bikogwa nabo bantu hariho ibikorwa by'ubuhinga bikogwa n'ababijejwe gusa abajeje umutekano abapolisi cyangwa abasirikare hakaba nibikorwa bindi bitanovuga bitari byo buhinga nk'ibi byo kwegeranya amakuru no kuyatanga gufasha kubijisho no gutwi kwajeje umutekano bikogwa n'abanyagihugu
amutirira abanyagihugu bavyumva na cyane cyane abanyamusaga botahura yuko abapolisi baza bagahagarika umuntu bakamujana umukuru w'umutumba ujejwe karitsi atabizi
umuntu yarondegwa n'ubutungane nta namwe handitse yuko abajejwe umutekano baba police cyangwa abasirikare bamaze koronka urupapuro rwo mu butungane rurondera uwo muntu nta namwe handitse yuko bategereza kuja kubanza kubaza uwundi muntu uwo ari wese nubwo yaba ari uwo ari muri uwo mugwi w'amaho ujejwe umutekano canke yoba ari uwundi munyagihugu kanaka canke uwundi ajejwe ikintu kanaka nta namwe vyanditse yuko bigenda gutyo bamaze ko bafise urwo rupapuro iryo tegeko urwo rupapuro ruba rurondera uwo muntu baraheza bakagenda bakarondera uwo muntu vyiza kugira ngo igikorwa nkumbure gigende neza kurusha ni vyiza ko baheza bagaca ku wajejwe intwaro bari ngaho kugira bafashanye nkumbure ico gikorwa kigende neza kurusha canke kinyaruke gusumba ariko nta namwe vyanditse ko bitegezwa kugenda gutyo na cane cane ko ngaha mu gisagara ca Bujumbura na cane cane muri ajyama bijya bibanza vyabereyemwo ibintu vy'imigumuko hageze igihe iyo migwi y'amaho y'umutekano imera nk'iremerewe hari imbere n'abamwe bamwe bagiye badohoka kuburyo hagiye hatakara icyizere hagati y'abajeje umutekano n'abantu bamwe bamwe muri iyo migwi birashobora kuba byarashitse bamwe bakavuga bataba abantu tubibabwiye nko mbure bashabaza kubwira za nko zikibishe ziruka canke tubibabwiye bashabagenda kubabwira kugira abanyegeze ivyo bigwanisho canke ibindi babigiye kuronderwa icizere birashobora gushika ko kiba caragabantutse gatoyi
ikibazo cy'abajeje intwaro co kirihe mu buzima bwa zone Musaga Fadimbo Nimpa arongoye igisagara ca Bujumbura umunyagihugu aba muri zone ya Musaga uyu munsi mu mubwira iki kugira ngo yumve yuko abajeje intwaro ifise icimwiyumvira ko yumve yuko hari ico mumuhanura kugira ngo ashobore kubaho neza gusumba uko abayeho uyu munsi
umunyagihugu ku Musaga no mubwira nuko yoharanira amahoro y'ubwa mbere nagira ndababwire yuko ahandi mu yandi mazone ariko arubaka amashuri ariko nko kuri zone ya Musaga nta kitiko kirakogwa kuko nta bantu boza gukora ibyo bikogwa hagaragara umutekano muke no basaba ko nyene buharugurukira amahoro ajya amazi abuze bijya bikorwa byose by'iteramere biteko birakogwa bishobora gukogwa
jije umutekano mu polisi n'umusirikare uyu munsi bari kubarakorera muri zone ya Musaga kumbe ngira ngo barafise uko bokora gusumba ko bakora bakuriye mu yandi mazone adafise ibibazo nk'ivyo bobo mwiyumvira yuko hara kandi karira ubushiramo kugira ngo twumve neza ko umupolisi ariko arahakorera afise umwitwarariko yuko umunyagihugu ba kumusaga atunganirizwa habaye ubutungane
basogokuru bamwe bayivuga ati aharo abantu ha muruntu runtu sino bemera ko ejo atamyidogo yobura ariko ingene nzi babanye bikunda kugorana cyane cyane bikugira nabwi habaye bitero ariko iyo bahanahanye inkuru bagateramana ntangorane ziba icyo nosaba ku ruhande rw'igipolisi n'igisirikare nuko bukwegera abene gihugu bakama bariko barahana inkuru bahagira umwizerano bagafatanya kugira barwanye umwasi aho rero bituma atakwinubana ikibabaje n'igihe baba bariko baratera inkuru bamanye kwaza bona mu nyuma batewe grenade ivuye hahandi ukacusanga batanguye kubinuba ariko ho tugeze no munsi hariho umwizera
ujejwe intwaro ari mu wo murongoye mukuru w'igisagara cha Bujumbura umenga ntaboneka cyane yo hariko hara bank'ibyo bikorwa we yo fatikiye kibanze urya mu kihe kibanze mu ico gikugu
nivyo umukuru w'igisagara ibikorwa nk'ibyo riko biraba abari mu yandi mabanga mugara afisa moserukira se majisho haje hariho urengo y'ikomine hariho urongo y'zone hariho urongo y'quartier hariho naba batwita abanyumba kumi turiko turashira abo bose ni jisho ry'umukuru w'igisagara iyo rero abo bahashitse nacyo nonekara nico ituma nabe n'igihugu basaba bati imbere yo kuza nimuzanane nabo twitoreye abo rero ni bahambera ariko ndabikurikiranira hagufi kuko hari abavuga ati baraturenganije baradutwaye tacyo tuzira tukabaza hama dusanze koko babiketse tukabasaba bakabarekura hari inkozi zibi nazo nyene bakatohoza neza kugira ntihagire uwo bihendako
abanyamusaga kuko nabumvise menga umukuru w'igisagara cha Bujumbura se kwa umukuru w'igisagara cha Bujumbura bavuga ati urya mwene wacu urya muntu twareze Fredy Mbonye impamba ndee baramvuga no mwizina tunamurindiriye ko vyinshi
nivyo niho navukiye barandeze abandi bari umuntu abanje abandi narabareze ahubwo na grand sawe abanyamusaga bose kuboshigikira umuhungu wabo iwabo nyine akariho bamushigikira biboneka nituje hamwe rero nabo bakugwanje nabo barumunanje nabo bavyeyi turabe ingena amahoro agaruka turabe aho bigoranye tubitore nyinshi turi kumwe murabe yuko musaga itazosayangana kuko izoba yararonse amahegwe ironka umukuru w'igisagara havuka
umukuru w'igisagara cha Bujumbura ndabashimiye
murakoze cyane namwe
irijisho umunyagihugu n'ujeje umutekano barabana kibarizo shikana ku mahoro arama zone ya musaga tuvuga ko kubaho ubuzima n'indi migenzo myiza y'abarundi bigifise ikibanza mu mitima y'izo mpande zibiri mwishira hamwe Search for Common Ground bishinze gufasha abantu kubana bashira imbere bibahuza no gutatura amatati bidaciye mu nguvu buba babibona gute reka dukurikire umufaso ni Florida hitungiye arirongoye
imigenderanire myiza irarondegwa kandi imigenderanire myiza iza iha inkomezi umubano kandi bigatuma abantu baterera imbere hamwe rero hagizaho bamwe babona ko byose babikorera mu gashavu mwakagira ishavu ndakishura undi nk'ukome ngo ntamwitayeho aho ibintu biba biriko biraja mu matati cyane ko abantu babiri batata mu gihe afise inyungu bahuriye ko ibyo ni ibintu bisanzwe ariko ikidasanzwe ni giki kidasanzwe nuko abantu botatura matati biciye mu nguvu biciye mu kugwana biciye mu bintu bituma hasigara ubuzima bw'abantu jewe no hanura abantu ngo umuntu wese azaratahura ko ubuzima bw'uwundi bukeneye guhabwa agaciro no kuvuga ngo ugugwaruka rurakeneye kumenya ko rukeneye muri ko kumva ko rufise agaciro ubahwa gubahirijwe nabo nyine barategeza kumenya yuko nabandi bategereza kubahwa bakubahiriza nimba hariho abajeje umutekano bategereza gukorera aho abantu baba mu makominote yabo bagomba kumenya ko nabo nyene bakeneye kubahwa inzego z'umutekano zirakeneye kubahakwa no kubahirizwa aho zikorera kanatsinda buriya ziza gukora ku bw'inyungu za bene gihugu niyo mpamvu yuciye ku mupolisi byakwiriye ko muramutsa ukamuhabwa ke niyo ndero twahawe ikirundi nawe nyene kumbure uje ufise umutima w'ubuntu umutima w'urukundo umutima w'ukumwegera naca hita guterera kure nibatahure nabo nyine rwaruka inyifato rimwe rimwe bagira kuko hari gihe umuntu agira inyifato bihagaze kuvyo yabayemo n'ibyo yaciyemo ugasanga abantu bagenda barahahamutse bagenda bafise ubwoba ico gihe yuhuye n'umuntu afise ubwoba igikwiriye nuko wewe umwubahura bomenya igikeneye gukogwa mu gihe nk'iki kugira ngo haboneke umutekano mu miryango haboneke imitekano mu makartie atandukanye
Krisi Munezero ndasubiye kugushimira mwe nabo batumire mwariko muraganira Jero Munenzima nongere nkengurukire abo bose bateze amatwi Ntorere Kazoza ntimuranige mubanye no mu vyanyu naho buta
Radio Ijwi rya Amerika ibiganiro twabateguriye kuri isaha na habihumurije turabashimiye mwese rero kwa mwateza amatwi ku bahanga bw'ibyuma hari engineer Cesc Charles afatanije na Fatuma Kalala Arimasi kuri mikuru ya Eugenia Mukankusi mwakoze rero mwese kudutega amatwi mugira ibihe byiza mumva radio yanyu Ijwi rya Amerika